ラブレース。
İyi, Nira Dizgül Amerika. Nira Dizgül Amerika, ifujiri Washington DC, mukirundi na mukinyarwanda, mutkumvira kumirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda, tulino kuri FM, jana nakane nibice bitatu, no kuri FM 88, nibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu y'akakanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Tariki ya 20 z'ukwa gatandatu buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi. Uyu mwaka usanze abarundi barenga 300,000 bari mu buhungiro mu karere k'ibiyaga bigari babayeho bati.
Nibazo byinshi cyane kuko umenga nta burenganzira buhari bw'impunzi uragaragara cyane. Kuko dufata nk'akarorero urashobora kuba wahungiye mu gihugu kanaka ugasanga ubayeho mu ruzitiro udashobora kujya inyuma y'uruzitiro.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Naho impunzi z'abanyarwanda zahungiye muri Congo Brazzaville nta byangombwa zifite zibayeho zite. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahere muri Congo Brazzaville, aho impunzi z'abanyarwanda zisaga 800,000 ziri muri icyo gihugu zidafite ibyangombwa by'ubuhunzi nyuma yaho zamburiwe sitati y'ubuhunzi. Zivuga ko zihohoterwa cyane kandi ko zitataha iwabo kuko icyo zahunze kigihari. Iyi ni inkuru y'umunyamakuru wacu Arsène Severin uri Brazzaville. Murayumva mu ijwi rya Claude Ganza Munyamagana.
Imyaka ibaye 23 z'impunzi zicumbitse mu nkambi ya Kentele mu birometero biberwa muri 30 mu majyaruguru mu rwa mukuru Brazzaville. Iyi nkambi ituwe n'abakabaka 500,000 ariko abakimwe n'abandi 1,000,000 hirya no hino mu gihugu bahari mu buryo butemewe. Ibi bivuze ko HCR nta mfashanyo baha kuko na leta ya Congo bambuye izi mpunzi sitati y'ubuhunzi. Theogene Akimu Rukundo n'umwe muri izi mpunzi avuga ko hari ibitaranozwa ngo batahuke kandi abapolisi badahwema kubahohotera. Aha turiho nk'abatariho. Utu tuzu mubona tutumazemo imyaka 23. Uburyo leta ya Congo na HCR batwambuye sitati y'ubuhunzi ntibukurikije amategeko mpuzamahanga ajyanye n'uburenganzira bw'impunzi. Ntitwatahuka kuko ingabo za APR zatwirukanye mu gihugu nizo zikikiyoboye. Aloys Bayingana uhagarariye impunzi z'abanyarwanda ziba muri Congo Brazzaville avuga ko abapolisi babahutaza cyane. Polisi turiraho cyane. Iyo hagize impunzi ifatwa bayibaza icyangombwa kandi byamaze guteshwa agaciro, babanza kumutera ubwoba ubundi bakamusaba amafaranga. Rimwe na rimwe bamwambura iby'agaciro afite byose. Hari abagore basaba ko abana babo bavukiye mu buhungiro bahabwa uburenganzira bwabo. Uyu n'umwe muri bugira ati:
abo bana bakwiye kugira kamwe mu burenganzira bwabo nabo bakabaha
na nonpausi. Paswe son diza ki son lezon fa dirwande.
Ano aiseri ya dufashaga na iki dufasha kuva mu mwaka w'2000.
I Brazzaville hari imiryango myinshi ikurikiranira hafi ibibazo by'izi mpunzi kandi saba ko zakwitabwaho. Alec Komba yobora umuryango umaze imyaka 5 ukorera izi mpunzi n'ubuvugizi asaba ko hashyirwaho komisiyo yigenga igahuza izi mpunzi n'igihugu cyazo cy'amavuko kandi yizera ko amaherezo azatahuka. Mu gihe isi yizihiza umunsi mpuzamahanga wahari impunzi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu, biraboneka ko HCR n'ubutegetsi bwa Congo bagishikamye ku cyemezo cyo kubambura sitati y'ubuhunzi.
Urakoze Claude Ganza Munyamagana. Tujye mu Burundi, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo yatangaje ishyirwaho ry'ibihano bishingiye ku itangwa ry'impapuro za viza ku gihugu cy'u Burundi. Ivuga ko bwanze kwakira abaturage babwo birukanwe ku butaka bwa Amerika. Fidel Niyongabo nibyo tubwira.
Amerika yafashe ingingo yo guhagarika gutanga amaviza ku barundi bose kiretse zihabwa abadiplomate n'abakozi bakorera amashyirahamwe mpuzamakungu bazo zihabwa barinze kwerekana ko baje mu kazi. Mu itangazo ryashyizwe ahabona ejo n'ubushikiranganji bujejwe umutekano bwa Amerika bwavuze ko icyo cemezo cyatanguye gushyirwa mu ngiro igenekerezo rya 12 uku kwezi kwa gatandatu. Amerika ivuga ko ari ingingo yafashe kubera ko Uburundi bwanse kwakira abarundi birukanywe ku butaka bwayo. Leta ya Amerika isigura ko yasabye akatari gako Burundi kwakira abo banyagihugu ibicishije mu nzego zo hejuru, ariko Burundi ntibyigere bwishura ku makete bwarungikiwe. Ijwi rya Amerika ryagerageje gucengetera muri leta mu Burundi ngo twumve umuco w'abarundi birukanywe, ariko abakunze kuduha amakuru batubwira ko atabo bazi. Igisata cy'Igifaransa ku ijwi rya Amerika nacyo cyaciye ku buserukizi bwa Amerika i Bujumbura mu ntumbero yo kumenya icyo leta ivuga kuri ino ngingo. Ariko gushika inosa nacyo ubutegetsi bw'u Burundi buratangariza ambasade. Tuzobandanya tubariza ku ruhande rwa Amerika twumve ko hari icyo batangaza kubijanye no kumenya umuco w'abarundi babwirizwa gusubizwa inyuma uko bangana icyo bazira na ryari babwirizwa kuva ku butaka bwa Amerika. Muri cyo gihe Amerika ivuga ko inongingo izohaguma gushika Burundi bwemeye kwakira abanyagihugu babwo birukanyu. Inongingo ishyirwa habona inyuma ya ku munsi wa kane Amerika yari yatangaje ko yifuza ko imigenderanire hagati y'icyo gihugu n'u Burundi inaguka inyuma irahira ry'umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye. Amategeko ya Amerika avuga ko icyo gihugu kiramutse hari umunyagihugu akomoka ahandi kirukana ibisa amezi atandatu akaba yasubijwe mu gihugu ciwe. Tagenze uko wirukanywe ahabwa uburenganzira bwo kubandanya ba muri Amerika mu mwidegembyo wose. Bamwe mu Barundi baba ku butaka bwa Amerika bakunze kumvikana basaba ubutegetsi bwa Amerika kwima ubuhungiro imiryango y'abategetsi bamwe bamwe babagiriza kuba bemeza ko atamutekano muke wigeze urangwa mu Burundi kuva mwaka wa 2015.
Urakoze Fidel, turacyari mu Burundi abantu barenga 670,000 bakuye mu byabo n'imyuzure muri zone ya Gatumba bagiye kwimurirwa mu bindi bibanza. Leta iravuga ko yafashe icyo cyemezo imaze kubona ko ubokamwa n'imyuzure buri mwaka bityo ikabitabona uko ibacumbikira buri gihe. Eloge Wilikaneza niwe wakurikiranye inkuru.
Aberekewe niyo ngingo baba muri site yitwa Garamango muri zone Gatumba komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura mu rurengero rw'u Burundi batewe n'imyuzure yunyuwe n'uruzi rusize rwuzuye rurenga inkombe mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Kuva icyo gihe byabaye ngombwa ko bimurwa begeranizwa hamwe ivyimfata kibanza kubera amazu n'imirima vyari vyatwawe. Umushikiranganji w'agateka kazina muntu Martin Izabandi yabatangarije ko leta izobimura mu minsi heze mu gihe yabashiriye imfashanyo. Bwana Izabandi yasiguye ko inzego z'igihugu zasanze akarere abo bantu babamwo gatera uruhombo igihugu cose uko umwaka utashe.
Amazi ariko arahera uko twabikoze hariya mu kinama niko dushaka kubikora. Umuntu yarafise inzu n'imbaraga hema tumufashisha agenda muri parcelle iwiwe akaba yasaba pangayi arashobora muri rwa rukundo ushiri hembi ruhande gukurindira yuko ivyo bitungana nabo abazoba basigaye batagira aho baja tuzobereka dufatikanije n'intwaro tubereka ahantu tubashira mugabo hakinjye. Ikindi nuko nkuko mwabikurikiranye leta y'u Burundi bishobora kwemera yuko tubandanya tuba muri mwarumvise yuko inama ije tumutekano mu gihugu yasabye ko turondera ikibanza mushobora kujamwo kitatwagwa ivyo navyo muzovyumve mubitegere ni kuneza yanyu kuko itwobatwa kuko twasubira mu ihumbi twuba kabisambuka ubwo buryo bwafasha ibindi bikorwa byinshi cyane.
Iyi ngingo yakiriwe neza na Augustin Hakizimana twari yo site
ubura turabikeneye kandi turabyifujije nibaze badutore batujaniye abandi bahe batujaniye n'ibyo tworohera nanjye cyo twa twabanze kunana no gutera igere kuko turahafite ibikoresho ngavuye mu kiyaga cyane cyo turabarovye turafite ama parcelle aho nyene twaje tuva twatwagize amakenga ati nitwabiva iruhande tukaja hijya mbika tuzobaho gute rero twamaze kubona ko naho tuzoguma ngaha tuzoguma ari kwakundi reka rero tujye mu minwe ya leta ibyo zokurikirana tuzaba turi mu maboko y'umuvyeyi ariwe leta kandi tuzomugamburukira ibyo zadusaba tuzobikora ubu twashyizeho intaha ishize.
Reka n'abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika niko babibona gusa bifuza bagasaba ko haba izindi ngingo mperekeza
kutwimurira ahandi byari byo bakadukura ngaha kwera ubuzima buri ngaha dufise ni bubi hama hahandi naho batwimuriye bwaha hanini twebwe twakwifuza yuko ngo dusubiza mu ngo zacu bakaturabira kijya kibazo cyatumye tuza mwaha muri buno buhungiro bakadusubiza mu ngo zacu.
Iyi ngingo irakenewe yo kutwimura mugabo ntibadusubize mu bibanza bigaragara inzu zaratembagaye abarafite ibitafari by'ibinombori n'ubudongo nk'ubu gusa ndikutonyangako urumva rero nkaho nkatwebwe abantu tumaze kugera kure batatwubakiye naho boduhungura coba ari cyo kimwe twoguma mu maruswa n'ivyimviro dusaba twimire batwubakiye bongere badufashirize hajya nyine izo baturi
ko twimura byari byiza ariko ingorane kiriya kibazo nyene n'ubu kitushikanye ngaha batagitoreye umuti ni kwa kundi nyene tuzokwa muri za ngorane tembo ni byiza bihari bamaze gukemura kiriya kibazo kituma tuza ngaha botwimura tukagenda muzacu kuko n'ubu iriya mvura izogwa tugaruke mba nuko twakora leta yebo twubakira nkamwe turabafaka akazi nta byo dufite.
Hakizimana na wasanga ingingo ije hageze yafatiye ukuntu amagara y'abantu abangamiwe
turafite n'amakenga cyangwa ubwoba ko abana ngaha bashobora kudutangura kutugwarira ko kwashi kuko umusonga hararari imbeho iteye ubwoba cyane uravye aho mperereye abana abakuze barabarakorora turashobora kwandura indwara zitewe n'imbeho nyinshi gucibwa mu biriho kuko indwara zisukurika nishobora kubura uravye amatwari ati ntamatwari dufise kuva tuza ngaha tunyegera amashamba isuku nirishyemeye kumwe ararangaho undi kararangaha mu gatondo yituma hajya kituma hajya umwana umwanda mukuru akagwira hajya nyene bagafurira hajya nyene.
Abanyagihugu bari bimuwe mu turere babamwe mu kwezi kwa kane bose hamwe bari hafi 2,208 aberekewe n'ingingo yo kwimurwa Burundu ni 6,666. Eloge Wilikaneza, ijwi rya Amerika.
Turabara mukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi yose. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ya HCR ryerekana ko mu kwezi gushize impunzi z'abarundi zirenga 300,000 zari zikiri mu nkambi zitandukanye muri Tanzania, Uganda, Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mwaka usanze abo babayeho bati umvuka bahungiye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania baganiriye na mugenzi wacu James Joven.
Munsi mukuru w'impunzi ugeze dufise ingorane zitandukanye hano mu nkambi yacu, kuko ibibazo dufise ni byinshi. Twafise ubukene bw'inkwi, twashobora kugenda kwivuza ugasanga turabuze imiti, umuntu adafise ayo mahera yo kujya kuyigura ugasanga aragize ikibazo agwariye muhira no gufarapfuye, cyangwa ugasanga n'ufise ingwara ishobora kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga arabuze ukuntu agenda, bivanye n'ukuntu batamurekura cyangwa ngo bamwandikire urukaratasi rumwemerera gusohoka inkambi yo kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi, ugasanga benshi baciye bapfa.
Aho munezero wo gutwaye tufise ngo bibazo ntibigira nte ntibihera bibazo bigumamo. Icyo kibazo rero gito kivuga nuko hari n'ibintu bitagize babwiye ko batoza kurabana ngo ntibagarutse hari mu mwaka uheze. Ikibazo cinzi wabaje herako ndubika nafise akatike ndagasatanye bakampaye mu kwa gatatu kwa kari goma guhere abandi basakareje ndi ku rusengero hari ubikinde nk'ubu nyene sanga amaze kubasakarira bamaze kubasakarira bavuga ko bazogaruka urumva ntibagize ne ntibagarutse gushika naho inzu ubuga nk'imfura iguye nawe urundi wose kuva by'ukuri ko ndi impunzi by'ukuri cyenda cyangwa amashami hari yepfo bamagatike ndagaruka kuyidya arasatije hiyo ruguru nayo imaze gutona nk'inshuro zirenga 6 ubimburi kigwa ndandika n'intuzeya n'agapapuro kandashyira mu gasanduku ntangishinigeze ndo
ubuzima bw'impunzi tuko turaraba bwishi bumwe bwifashe nabi, kuko tuko turaraba nk'ubu uye ubuzima bw'impunzi dufise inzu zito zito cyane kandi tumaze kuba dufise inzu badusohoye baduhaye zirimo ibyumba bibiri, ibyo byumba bibiri aho kurondera ntahariho ntabikore dufise rero bimaze kumera uko uburyo mu cyusanga atagishashe usanga ari ingorane nyene kabisa. Turiko turasaba kujyanye bijyanye n'umunsi mukuru w'impunzi ko botwongereza amazu kabisa, amazu ni makeya, inzu ni zito zito cyane.
N'uwo munsi mukuru abantu benshi no kuvuga benshi mbere benshi gusaba benshi bari bawuze umuga harimo n'abata umenya kubera ku bintu nyene usanga umengo biragoye ku byerekeranye n'indya hanini mbere kuntu ndayobona kandi no kuba umunsi mukuru wabaye nibyo mugabo umva natwe ntibyatunezereye neza kumva umunsi mukuru wabaye mugabo ntihagere n'akantu tuvuga ati tituraroza ujye umunsi mukuru uri kumwe n'abantu nisaba turi kumwe ni n'agafashanyo kabonetse akaduhera hamwe nyine nk'impunzi. Ni ukuvuga rero uwo munsi mukuru nawo ntiwatunezereye neza kuba twokora turi muhira ntabafanye twa karose nta umva ntibyatunezereye neza.
Ngorane umuntu duhura nazo ni nyinshi cyane egome, kuko usanga ubuzima budabandanya bugenda imbere neza, kuko usanga umuntu nyene ari impunzi ntagira isanzure umuntu kugira ngo ashobore kwiteza imbere nka twebwe impunzi. Impunzi ibibazo duhura navyo ni kutagira umwidegembyo wo kugenda kurondera utwo dusanzwe tugira gute dusanzwe dukeneye na cyane cyane mu iterambere iterambere ry'abana bacu cyangwa iterambere ry'imiryango nyene ugasanga nyine turi ahantu tubaho nyine twugarijwe turahura n'ico kintu egome hamwe nubwo dufashwa cyane mu bintu cy'ifungurwa ariko hariho amagara y'umuntu nayo nyene kandi usanga tubangamiwe cyane egome nk'umunsi mukuru w'impunzi cyo nasaba nk'impunzi bagenzanje zigenzanje nyene nasaba yuko twoshobora kwiyumvamwo amahoro muri twebwe ubumwe n'umunezero n'urukundo bikaba hagati muri twebwe kugira ngo dushobore kugiriranira amahoro tukiri inyuma y'igihugu maze twinjiye mu gihugu bishobore gucimbataza amahoro twabayemo inyuma y'igihugu tuyinjize mu gihugu cha twibarutse
cyane gusenya ugasanga umuntu aragize ingorane iyo yagiriye gusenya cyane cyane abakenyezi nabigeme kandi nawe kindi ibi kubitaro ugasanga nituvuwe neza imiti turonka nikwiye wabugwaye malaria bakakwandikira katayugwaye kandi bimenyetso byose byumva ko ari bya malaria ugaca bakacaguha paracetamol kandi azitavura malaria nukuri tovuga ko umunsi mukuru w'impunzi ushitse kweri dufise ibibazo ikibazo kijanye n'umutekano si cyane nta mutekano dufise ukwiye kuko urashobora dufatiye nko ku masoko nk'ubu isoko bayugaye none umva tudosuma utunyanya hehe na gatunguru tubikura hehe urumva n'umutekano muke ku munzi cange umuntu yarafise utwashara yahora dandaza urumva ubu bigiye guhagarara umva n'uwo rusu umutekano mwiza
umunsi mukuru w'impunzi ku isi nibazo byinshi cyane kuko umenga nta burenganzira buhari bw'impunzi buragaragara cyane kuko dufata nk'akarorero urashobora kuba wahungiye mu gihugu kanaka ugasanga ubayeho mu ruzitiro udashobora kujya inyuma y'uruzitiro namana inyuma y'uruzitiro nahabe abene gihugu baho hantu rero muri cyo gihe aba impunzi zicazibaho mu muzingi zitagira ico zifasha zitegemeye nyene zirindiriye nikiba zifashiriza muri uwo muzingi honyene mugata afisha adashobora kuronka uburenganzira bwo kujya kwironderera nawe avuga ati nubwo ndi impunzi ndafise uburenganzira bwo tuza kurondera ifungurwa nshobore guhindura ndiye uno musizi ejo ngizi acaguma muri uwo muzingi nimba muzanira ibijumbo azaguma givyo bijumbo imyaka yose azoba ngaho ahantu nimba ari ubushaza azoguma ubwo bushaza n'ubufu iminsi yose azoba ngaho ahantu azokugira ahindura imfungurwa ku by'ukuri nari nipfuza ku mashyirahamwe arongowe muri hasere ajejwe impunzi no kwipfuza cyane ko yoja hamwe kugira ngo atore ikibazo cy'impunzi umuntu yahunze ntagumane ibibazo yazananye yahunganye ntace aza kongeramo n'ibindi ngo bitume no gusara ashobora no gusara mu mutwe kuko ahageze ntavuye ntagiye nari nipfuza yuko leta yoba yaratwakiriye uburenganzira tugatembera tukaza kurondera kugira aho umuntu azoba ari mu buhungiro hose yumve nayo ko ari umuntu nk'abandi
hajye umuntu arose utuntu bakamurara ko urumva nyine usanga ari hatari ari nk'utwo bagufashishije ugashusanga nyine urumva nyine n'utwo baguhaye turaheze barakwivye barakwishe nabi kuza nayo mahera ngo wagiye kuyora ugaca usanga kandi cyumengo twari gupfa mu mengo twakwigumira ino mu mutekano nkaca mbona yuko kweri uwo munsi mukuru w'impunzi nibwo twari twanawumvise nuko twakize amatara make bwa babaye badushikije kuba bashike hiyo kuza kuwumviriza urumva nabo nyene ehubwo bakoze je kubera ntumvise nyene yuko kungene ndarose ingufu zo kujyayo umva abandi bagiye mugabo ntango
urade cyane twifuza twebwe dusaba yuko ego twumvise yuko ino habaye umunsi mukuru w'impunzi mbwa twebwe nubwo twawugiyemo twebwe ntitwawunezerewe kubera yuko twebwe dusanzwe turi ngaha tuhatantuza dufite imitamibereho myiza dufite hano kugira ngo rero twebwe ikintu ibintu bibera mu ntuzenya mu Burundi aba batware baraye batwawe baraye batowe twebwe icyo dusaba yuko natwe nubwo mu gihe tujya ati turahungutse bo dufatanye nk'abantu nyene basigaye mu ntuzenya bakadufata nk'ujya ko nyene bagafata nk'abarundi ko twaba tugiye mu gihugu cyacu cy'amavuko bakadufata nk'abandi basanga sanzwe iyo ubwo rero ku buryo nk'abo babifuza guhunguka nabo batarifuza guhunguka yuko umubyeyi wacu yuwe na leta yuko bakomeza kudufasha nk'uko nyine basanzwe badufasha
muri rusange ubuzima bw'impunzi bwifashe neza ariko si mu bisata byose kuko ugerageje kuraba nko mu gisata kijanye n'amagara y'abantu aho hantu haracari ikibazo kuko abantu benshi baragwara indwara ariko bagiye ku bitaro usanga ku bitaro atamiti hari benshi bigaba bigatuma benshi bashobora kugwara bagapfa kandi bashobora kuvugwa. Tugerageje kandi nk'abantu bafite indwara zitandukanye ko mbore zishobora bishika ko bashobora kugenda kuvurirwa hanze y'ikambi nk'izabugando n'ahandi usanga icyo kibazo kwereka itihutirwa ndetse benshi bakasigana n'ubuzima. Kandi ugiye kuraba nk'ibintu bijanye n'ibikoresho kuva dushika hano mu ikambi twaronse ibikoresho rimwe gusa tukinjije gushika ino saha rero ibikoresho byaraheze kandi ugasanga ni kirumara mu buzima bw'impunzi. Kindi nacyo tugiye mu bintu bijanye n'uburaro inzu twahawe n'into ugasanga mujyango nawo guma wiyongera bikacha bituma ko nubwo ushaka kuvuga ati ngo henge inyungure ko gatoyi ibintu byo gusubira bisakazo bikabura ko tusanga mbere na yandere y'ugwaruka igenda itituka bivanye n'ukuntu ababyeyi bamwe bamwe usanga bataha baborewe ugasanga bamwe no kurangura amabanga y'abubatsi bariko arayarangura abana babona urumva ko ari ikintu kitameze neza. Ikindi kijanye n'ubuzima bw'impunzi ahandi twosiga inyuma ku kintu kijanye ni kuronka ibintu byo gutekesha tuvuge nk'inkwi ni ikintu kwere kibangamiye ubuzima kwa twe bw'impunzi hano kuko ugerageje kugenda inyuma y'ikambi bamwe barahasiga ubuzima abagabura abagarutse kuko nta mugambi n'umuhari wo kuvuga ati bo dufasha kugira dushobore kuronka inkwi narije inkwi aho ziva ari kure cyane tureza kumanza gusohoka ikambi.
Je ndifuza ko mu gihe abagiye amashyirahamwe akorera mu gihugu cy'u Burundi ko yabafata mu nda akaberekana bo ko ari abantu nk'abandi akabereka ko icyo bahunze cyaheze nimba batega ubwoba uwozo batera ubwoba akavuga bati camugenda ngaha namuhiture hanyuma babatunganirize ndetse no kubafasha bashobore kubafasha byimva mutima babone ko basubiye mu muryango wabo babone ko bagiye kuronka amahoro bari bahunze babona ko atamara bafise babone yuko amahoro yasasagaye cyo gihendo subira guhunguka gihendo subira guhunguka ico nize ngaha aye no kubana n'abantu batandukanye imico yose narayize twabanye n'abantu batandukanye gose mu gihugu cy'u Burundi tuzo kwiga kubana n'umwe wari we wese kuko azo barabarankundi nkanje kandi tuva no mu gace kamwe ndetse nabuva mu ntara zose ahantu hose ntara yose nojamwe narize kubana n'abantu bitandukanye naho nahoramba.
Mwatubajije ikibazo kijanye naco n'umutekano. Umutekano hari mu ikambi mu byukuri wifashe neza ariko kimwe kimwe urahungabana bivanye n'uko tumva kumwe kuko nga cyane cyane ugiye kuraba nk'ubuzima bw'ikambi amasoko amaze kugagwa twebwe ibyo turonka turonka injya z'ubwoko bumwe byasabwa kuko twebwe n'ingurube urashobora kuyikabira byasabwa ko dushobora kugira ane gukabirwa ifungurwa tugize ngo tugende gukaba ufatiwe hanze bamwe bacagenda gufungwa bakamara y'amezi atandatu n'ibindi bari bagaherera mu gasho bagasinzigarizwa n'ubuzima umva mu cyo gihe twovuga ku mutekano wifashe neza ariko muri rusange imigenderanire hagati ya twebwe na bene gihugu ba Tanzania migenderanire yari meze neza nubwo bamwe bamwe nga ntituvyumva kumwe. Kindi kibazo mwatubajije kibazo c'indero y'ugwaruka mu vyukuri indero y'ugwaruka yatitutse na cyane cyane ugiye kuraba ukuntu nk'ubu twari mu kiza cha corona amashuri atiga no kubwira ko benshi bazosubira ku ishuri bamwe barabaye abakenyezi abandi abagabo kuko bamwe ariko batwara inda z'ishushu ku bwinshi cyane no kuvuga indero yatitutse abigeme basigaye batama saba bigombeye ntibacumvira abavyeyi kuko kari umwigisha yaragorora umuvyeyi akagorora ariko mukubera birirwa muhira bamwe baragenda iyo bagiye ugasanga muhira indero vraiment yatitutse rero uri kurambaza kazoza kimunzi mu gihe twaguma turi impunzi vraiment ndabara ko kazoza kabana katazo bakameze neza
indero y'ugwaruka ubusinziza kubera amashuri yahagaze benshi birirwa barayerera bagenda muma pori abandi nugukina umupira umva indero sinziza hukumbu umwana ntarangwa muhira ntatumwa bamwe bahebye n'ishuri bavuga ko batazosubirayo niyo amashuri yatangura indero ubu sinziza kugwaruka kubera ico kita cha corona kuko benshi ntibagitumwa ntibacumva umva basa nk'ukumenga bari hebye nyine by'amashuri byarahebye gusa nk'abantu menga turaboshwe kuko bamaze kugara iyo soko canke bakatugarira kudasohoka inkambi kugenda kwironderera urumva ibyo byose ntibiduhumuriza si ibintu biduhumuriza mu buzima bwacu yaba bishoboka botungururiza handi hantu kugira tubeho neza nk'abandi
kubwibaza by'impunzi urabona ko habaye umunsi mukuru w'impunzi ariko uwo munsi mukuru muri make ntiduhimbaye cyane kuri twebwe impunzi zisanzwe ziri mu gihugu cya Tanzania bivanye n'ibibazo dusanzwe dufise bitaratore kwinshi. Ikibazo cya mbere urabona hari ibibazo by'abanyeshuri bahagaritse kwiga naho icyo kiza cya corona abanyeshuri babehera abandi baca ku bagabo bataragera kandi ibibazo byinshi cyane abandi bakaca kurondera amahera ataragera bakagirira ibibazo y'inyuma y'ikambi n'ibibazo hakaba n'ikindi kibazo cy'uburaro abenshi nta nzu bafise inzu zahetse urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane hakaba n'ikibazo cy'umutekano muke abantu baza gutabwa ijoro bagatwagwa hanyuma abiwabo baje kubarondera bakababura urumva ko ari ibibazo biza biraba impunzi ugasanga rero ngo umunsi mukuru wabaye w'impunzi kandi atamutekano ntagire umuntu agira umunezero ngo nuko wabaye umunsi mukuru ariko icyo turasaba ko leta ya Tanzania na UN ko ibanze ikarondera agateka neza k'impunzi ku mfungurwa bayiboduhetse ifungurwa batunyuranitsa n'agaceri baduhereza n'akagari ariko ukushika ubu twumvise ko bategereza ko bihindura noneho byanahinduwe nyine bavuga ko tamushira zosaba gutanga ni nayo mpamvu rero dusaba ko UN yagerageza ikagerageza kugira ngo tugire umutekano n'amahoro kubwo umunsi mukuru w'impunzi rero naho wabaye ntiwabaye dutekanye tumeze nabi mu mitima dufite ibibazo bitandukanye byinshi
intebe z'ibibazo byo mu buzima ntuzo nazimaze aho nsanze ntiho nagenda ni kuvuga ngo ati wewe turabona neza kuvuga ko turafite aka kandi barayibona wewe ntiwasize mu ihema ntari umunsi umwe nti turiko nabandi banyumvi yako twasenga hamwe ubundi umugabo agura kamwe gatwarananirwa wabona ibintu biri kuvuga nk'ibi ni kuvuga ubutse aho byose abigize gute wabona imvura iguye nk'uwo mwana w'umuhungu arangaha muguru niwo mukobwa cyeto giye mu cyumba wanjye njya kumwe bukebuka bashobora gusembera mu mihana kugira ngo ntibaryama kandi uko nuko imvura ikiragwa wayibona ntuzaza kugamika mu nzu oya niyo bacha bavuga ati rero rindira buke nagiye inshuro zine numva narushe bampisango hanitse ku nyimiko cy'icongereza ko bandindirije ashaka afite ngaho ndabura gushika naho imvura mu kane inca kope ndavuga tubureje ibyanje birahetse mbwa abantu nkavuga ati ho tumanyagwa je ni ifuka umutaka mu cyumba ndagufise abanje ndakurara mu yuma naho hepfo ko urambwa bafise ihema ya Enyad bayifise ntibace barara bacu inzu reje kwe saba nk'abantu by'ukuri barasinga abanje ntigize basanurira ku ntwe ya Dias nagiye bihe byinshi bambwira bataza kunsanurira ntibaza ngenda tuzoza ntibaza niyo kuneza aho sinoka kuneza kamubwira ibaza nuko bidakena bamfashe nanje banyubike izi nambara zizi naho rubono bwo guha ntuzi hariya bakagwa ordinateur yabo musangamwo ibintu agiye kwishyuza suye ku ntebe ibaza bambwira ati wewe genda urindire aka papa genda gatwabira abampaye genda urindire hanyuma uzocugira nte uzoca uza kutwira ibyagenze bwa nabonye kuma ngenda nabo kubagorora kana gafinzi ndagafise bampaye itandugarana cyo kinda kwicanga cyo vati rero kwikiri igomba isohoye reka nihangane hanyuma nzo rinda mu kwicenda nzogenda gusubira kwishyuza imvura igomba itasure niyo yare ko ngize imana mukaza ngira mu babiri bashira imbere kandi afite ibibazo by'inzu byo kwitafiseho tuba
ingorane dufise n'imwe kubijyanye n'ibyo uburyamo ibirago byaraheze amasahani amasafuriya ibiyiko eka nta kintu kimwe kabisa ubu twitaye ko kabisa turasabye nk'igisabo yuko mwotwongereza ibikoresho kabisa ibikoresho byaduheranye kubijyanye no kwa n'amagara y'abantu ku bitaro kabisa ku bitaro nta gishasha kiriho ibidonge nta bidonge baduha indya zo mu bitaro usanga bakuruze ibivu ibushyaza kabuteka ugasanga babukuruze ukamenya n'ubuyi kabisa izo sinjya zo kuzimu zo guha umuntu agwaye kabisa murabe mutwongerereze kabisa nk'impunzi turabimwe kuri bimwe bimwe turafashwe nabi umutekano w'impunzi turiko turaraba hamwe n'isawa ahandi naho turabona kumenga ingorane kuko turiko turaraba ku bijyanye n'umutekano mu minsi byagera neza kandi byagera neza ariko mugabo karahara mu Rwanda ntibacura kuko hari bimwe usanga biza bihindagurika nk'ubu ariko barahindura amasoko isoko bariko barayikuramo ibintu utuntu twaza tuje gusumamwo nimva bisha nta kuntu tugiye kubaho kabisa turasabye ikibazo cy'isoko kabisa ibintu byo mutwaye mu byo muramutwongereze kabisa
hanyuma ikindi mwatubajije ni ikibazo kijanye n'ukuntu tubona na cyane cyane eske twashobora gusaba leta ya Tanzania ko duha ahandi handi dushobora kuba biragoye kwitwegwe kwa dufise ivyiyumviro yuko ushobora kutwunguruzika dukura hano cyane ku mupaka ariko turafise amakenga ko umwana umwe dushobora kwirukanwa na cyacare turavye ubucuti buri hagati ya Tanzania na leta y'u Burundi nabujya benshi bitwaza ngo umukuru w'igihugu yaratoze ariko tumenye ko twebwe ntitwahunze umukuru w'igihugu ahubwo twahunze leta mbi leta itubahiriza bose leta ndobaza ko mwijambo yaheruka kuvuga mwarumvise ko yavuze ngo leta yiwe ntakeneye leta yo kuvuga ngo abatavuga rumwe ngimigambo itavugwa rumwe maze kumva umuntu nk'uyu sadire ko afise ibintu kuko nta na hamwe yahaye gaciro ikibazo c'impunzi
bamwe mu barundi bahungiye muri Tanzania baganira na mugenzi wacu James Jovin ukorera muri icyo gihugu inshuti muduteza amatwi amakuru yacu yakakanya naha tuyasubikiye nshimiye mwe mwese mwari muduteza amatwi hamwe na bagenzi banje bandi bamfashije kuyategura yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala igendeye Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.